ఇది న్యూస్ గురించి అమెరికా. Radio is Gwiji Amerika yumvikana kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.2 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye amakuru n'ibiganiro byo kuri isa.
Hanyuma uturwi dushika 67 sinkoze zikiri twarasambuwe, abagizi ba nabi amajana 38 barafatwa.
Uwo ni Alain Guillaume Bunyoni, Minisitiri w'umutekano w'igihugu mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo iburanisha ry'urubanza ry'abagize umuryango wa Rwigara turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu yo kuri isaha reka tuyahere mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni Kigali rwongeye kuburanisha urubanza ubushinjacyaha buregamo abagize umuryango wa Rwigara. Baraburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha byo guteza imvururu muri rubanda. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, ukomeje gukurikirana hafi ibijyanye n'urwo rubanza. Eric, ibyaburanye uyu munsi byibanze kuki?
Nkuko umaze kubivuga, ibyaburanywe uyu munsi ni ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni urubanza rwatangiye ku isaha ya 5 zirengaho iminota mike, na n'ubu rurakomeje ubundi hanze y'urukiko ndi kurukurikiranira ku indangururamajwi. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo bitandukanye haburanywe ku cyaha cyo guhimba impapuro mpimbano gishinja umwari Diane Shima Rwigara washakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero uruhande rw'uregwa nirwo rwiriranywe ijambo umwanya munini. Ni ukuvuga ngo Diane Shima Rwigara aravuga ko igipolisi cyashyize icyo yita ingufu zidasanzwe mu kumuhimbira ibyaha kuruta kureba abantu avuga bari bamushyigikiye. Noneho ngo bagiye batotezwa, bagakubitwa, bagafungwa, bakanirukanwa mu kazi. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'icyo gihe nayireguye mu kwiregura, ariko yatangaga wenda icyo wakwita ibisobanuro by'inyunganizi yari yatanze, azamura ikintu nakwita amagambo y'amarangamutima. Yongeye gushimangira ya magambo n'ubundi yavuze ubushize, aravuga ngo kuva muri 1994 kugeza na n'ubu ibyo bakorewe twibutse wenda amateka yaranze iki gihugu, akavuga ngo ndabona umupolisi agenda anyegera ari kunyigizayo. Ubwo ni ukuvuga ngo umutekano wakajijwe kandi ntabwo ndi gusakuza urukiko. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho yavuze ngo uko yagiye atotezwa kuva muri 1994 n'ubu nibyo biri kumubaho we n'umuryango. Icyo yise ngo ni double genocide. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu umunyamategeko wa Diane Shima Rwigara Maitre Buhuru Pierre Celestin niwe uri gusobanura uburyo ibyaha akekwaho yagombye kuba atabikekwaho. Barashingira rero ku magambo. Ubu ngubu noneho nyuma ku isaha ya 8 habayeho icyo wakwita umuhezo ku majwi 8. Ayo majwi 8 banyumvise mu muhezo, ariko noneho nyuma y'umuhezo wamaze hafi amasaha 3 basobanuye amagambo ngo Diane Shima Rwigara yagiye avuga n'abanyamakuru. Mu banyamakuru ngo yagiye avuga ko mu Rwanda abaturage bicwa bazira hari akarengane ntibikurikiranwe. Umucamanza yamubajije ngo ese waba ufite ibimenyetso kubyo uvuga? Aravuga ngo ni amahire ubu yibukijije kuba bikorwa mu karengane ahubwo ntibikurikiranwe. Amuha n'ingero aravuga ahereye kuri se Asinah Paul Rwigara ndetse na Dr Gasakure wavuraga Perezida Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo rero muri rusange ntabwo tuzi ngo urubanza rurarangira ryari. Uwo niwo mwuko hari nakubwira. Gusa ubushinjacyaha umunyamategeko yaba Maitre Gatera Gashabana ndetse na Maitre Pierre Celestin Buhuru bagiye bagaragaza uburyo ki amajwi abaregwa bashingirwaho baregwa nta gaciro afite kubera ko ngo bayafashe mu buryo bunyuranije n'amategeko.
Eric bagira ubusa, hanyuma se urabona uko ibintu bigenda uyu munsi? Umucamanza ashobora gufata icyemezo ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa?
Ndabona abapolisi bakomeje kunyigizayo, ariko nakubwira ko umucamanza ukurikije urukiko ubungubu bacanye biragaragara ko umwanzuro bafashe byanze bikunze baravahano urubanza barusoje kwifunga n'ifungurwa cyangwa se batangaze itariki ntarengwa bashobora kuzasomeraho icyemezo cy'umucamanza.
Eric Bagiruwusa, urakoze cyane, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru, turaza kwigarukaho mu makuru yacu ataha.
Ndagushimiye Divema.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Ministeri y'umutekano w'igihugu iratangaza ko mu mezi atatu ashize igipolisi cyasenye imitwe 67 y'abagizi ba nabi. Mu kiganiro n'abanyamakuru, ministri Alain Guillaume Bunyoni yanavuze ko bafashe amagrenade arenga 90 n'imbunda zirenga 20, naho ngo abantu yise inkozi z'ikibi bagira hafi kuri 380 ngo batawe muri yombi. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza i Bujumbura mu Burundi.
Umushikiranganji w'umutekano mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni yemeza ko kuva mu kwezi kw'indwi umwaka gushika ubu umutekano wakomeje kwiyongera mu gihugu cyose kurusha uko byari imbere yaho. Umushikiranganji Bunyoni yasigura ko ubugizi bwa nabi bwagabanutse ku rugero runini cyane umuntu agereranije n'ibyari byabaye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukw'indwi.
Bijanye n'ubugizi bwa nabi bijanye ni ibitero by'amagrenade ibisasu ntizwantoke byaribonekeje inshuro indwi mu kwezi kwa mukakaro, ariko bica biramanuka gushyira ku nshuro zitatu mu kwezi kwa myandagaro. Mu kwezi kw'icyenda naho kwa nyakanga byabaye inshuro imwe gusa. Byumvikana yuko habaye kugabanuka. Hariho ubugizi bwa nabi bwari bwiharaje bw'inyishwa ry'abantu bakabura kubera ingo zitandukanye zijyanye n'inyungu za bamwe bamwe cyangwa iy'abantu bapfa. Muri myandagaro habaye ubwo bugizi bwa nabi inshuro 12, hanyuma biragabanuka gushika ku nshuro imwe gusa muri nyakanga. Ibintu bijyanye n'imitego yo ku mabarabara twabonye muri mukakaro inshuro zitatu, ariko bijya ku nshuro imwe muri myandagaro. Mu gihe muri nyakanga ata mutego n'umwe wibonekeje.
Ariko kandi muri icyo kiringo igipolisi cyatoye ibigwanisho bitari bike.
Habaye rero amasako agera ku 300 n'amajana 32. Ibyo byatumye hashobora gutorwa nko zitari nke, ingoho 17 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ingoho ntoya zo mu bwoko bwa pistole 6, haratorwa n'amasasu makeya ashyira ku 900, ariko haratorwa amagrenade ashyira ku 98. Murumva ko ari byinshi rwose yaza guterwa cyane guturika ikono na byinshi. Rero harafashwe n'ibindi bitari bike bijyanye n'inzoga zitemewe n'amategeko, aho amaritiro hafi 200 yasheshwe. Hanyuma uturwi dushika 67 tw'inkozi z'ikibi twarasambuwe. Abagizi ba nabi 388 barafatwa.
Iruhande y'ibyo bigwanisho n'inkozi z'ikibi zafashwe, hari n'ibindi bigwanisho byasambuwe kubera byari byataye igihe.
Uwo murwi rero nawe nyine warabandanije kwegeranya no gusambura ibirwanisho, yaba ibyo washoboye kwegeranya abantu bashikirije ku gushaka kwabo canke ibyafashwe n'inzego zijejwe umutekano. Aho hariho ibisasu ntizwantoke bishika 185 byasambuwe, hakaba n'inkoho nazo nyine zashambuwe kubera byagaragara ko zishobora kubangamira ubuzima bw'abenegihugu, n'amabombe canke amamine nayo nyene yasambuwe atari make. Umuntu mbere yo gutsimbataza igenzurwa ry'ibirwanisho n'ishungerwa ryabyo, uwo mugore abandanije igikorwa cyo kurondera umwirondoro w'ibirwanisho bikandikwa bigashyirwa ku rutonde rw'ibindi birwanisho bisanzwe bitunzwe n'ibisata bya leta, icyo twita marikaje. Kuko na cyo nticyarabandanije.
Igipolisi cy'u Burundi cyemeza ko mezi atatu aheze cinjije mu kigega cya leta amafaranga yababa imiliyari 6 z'amarundi. Umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni avuga ko ayo mafaranga ahanini yinjijwe n'ibisata by'inyamiramabi bijejwe gucamanda abantu hamwe n'ibitanga impapuro zitandukanye, harimo impapuro z'inzira nka pasiporo na murekarengane, hatibagiwe igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajya agahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu ntara ya Gitega haravugwa ikigo kivuza imiti gakondo cyemeza ko kivura indwara zimwe zitorohera abantu cyane zirimo isukari na kanseri. Nubwo icyo kigo cyemewe na Minisiteri y'Ubuzima, abavuga ko bakize izo ndwara barasabwa gukoresha ibizamini mu bitaro byemewe kugira ngo hemezwe ko bakize. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Muri ico kigo cyiswe inshuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoresheje imiti kama yo mu ishyamba. Pastor Nshimira Imana Onesforo umukuru w'ico kigo aratubwira indwara bavura.
Tuvura ama diabete, tuvura tripetasyo, indwara z'umugongo, indwara z'ibyimba, ama kanseri zikunda gufata abantu benshi cyane, tukavura indwara za hepatite, hepatite B na C, tukavura indwara z'amaso, turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza, tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bibungenze, turavura n'indwara z'imibembe, turashaka kubaha umuti twisonze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende.
Mbega ibyo byo kuvuza imiti y'ikirundi byamujemo gute? Pastor Onesforo Nshimira Imana.
Umuryango wacu bahora bavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi, hariho banyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi. Jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga, maze gusoma ibitabo bitandukanye, nasanze ibyatsi cyanke ibifungurwa birimo ibyunyunyu, isanganyangaburo za vitamine. Ibyo rero nivyo kenshi na kenshi umuntu abikenye acagwara indwara zitandukanye. Umuntu amaze kubishyira hamwe bacyo usanga birashobora gukiza indwara. Icyo cyumviro rero cyavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresheje imiti y'ikizungu, ariko bagaza gukoresha ibyatsi cyangwa ingaburo umuntu agakira.
Bamwe mu bahavuriwe barashinga intahe bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu. Umubikira Mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo inshuti ya bose.
Hanyuma rero nari ngeze ku rugero rugenewe guhamba, hanyuma rero barambye imiti kama nyene y'ikirumbi, hanyuma narapimishije gatatu mbona bambwira ko ari vira amarezi zita ndayashije ko narashize.
Mikaeli Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe ibitaro vyo mu Burundi no mu Rwanda vyari vyananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo. Ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara, amaguru akamera nk'uwafashwe n'ubukangwe. Mikaeli Barendegere aratubwira ko yavuwe.
Abanzaniye ubwato, anzanira ibumba, imiti yari yahinguye ko yarambwira ati busaza bw'ingingo z'umubiri birava ku kurya ibintu bidakwiye. Rero kuvuza ivyamwa sezame akakuvuza zingano n'ibindi akatondagura ibitunguru, hanyuma imiti yahinguye y'ivyamwa n'imboga n'iki vyarananiye kunwa. Mugabo ndashobora kurya sezame, ndashobora kurya n'ingano n'amapome bari barayambwiye n'abandi, nawe nacava yambwira ko no tuboza turayarondera. Mugabo ahanini jewe nemeza yuko iryo bumba n'ayo mazi naryamamwo vyambereye akamaro gusumba kuko imiti yo kunywa vyari vyananiye.
Izahakira Burisoni ashinga intahe ko yahivurije indwara y'igisukari.
Narabiganiye nyene ngo haye baracatangura kuwuma umuti. Inyuma y'indwi nasubiye kuja kwipimisha kuri hopitali, nshasanga ibiharo vyatibutse cane, basabasanga mfise medisi pwe wiki. Haheze indwi menga zishika zitatu narasubiye kuja kwipimisha nsanga ibiharo bijayi gatandatu n'ibice bitatu. Uwumvura ngaha ku kigo nshuti ya bose abandanya kumbwira umuti ko ndawubandanya. Inyuma y'indwi naragarutse haca haza Katre Dirigire Fisi uwariko arama umuti amvura acambwira ati okay, ikirundi rero nca ndabihagarika ati mugabo wicungere mu buryo bw'uzobipimisha cyane. Ubwo rero ndacara aho nta muti ndiko ndafata.
Hari ababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko babyita ubupfumu, ariko Pastor Onesforo Nshimira Imana we sikabibona.
Maze gusoma Bibiliya neza nkinjiramo nasanze ibiti n'ibyatsi byashyizweho kugira ngo bifashe abantu. Kuko turavye umwami Hezekiya arwaye ikivyimba cagomba kumwica, Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba bumba babisukoni hama yomeke kwico kivyimba hanyuma akira. Tugarutse tukaraba mu ntumwa za Yesu naho harimwo umuganga yitwa Luka. Ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti y'ikizungu, yavuze y'ikirundi canke kama mu isi yose, kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba canke ivyondo abihumuza impumyi.
Ikigi inshuti ya bose kiri muri karitsiye yoba mu gisagara cha Gitega n'ikigo cemere gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje buravye amagara y'abantu mu mwaka w'2016 muri ubwo bushikiranganje nibakana ko imiti y'ikirundi ishobora kuvura ariko bagasaba bibaza ko bakize kuguma waza kwipimisha kwa muganga w'ikizungu kuko ari washobora kumenya ko bakize by'ukuri Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse ko twumvikana no kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Kuva Burundi bugiye mu bibazo bya politiki n'umutekano muke mwaka w'2015 ubukungu bw'igihugu bwasubiye inyuma ibyo byagize ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu cyane cyane abarwayi kuko ubushobozi n'uburyo bw'amavuriro bwagabanutse cyane mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ibitaro byigenga Kira Dr Christophe Sahabo baganira kuri icyo kibazo bahereye ku bitaro ayoboye
Je no vuga hasi ni bitaro Kira ni bitaro biri ngahe Bujumbura biri hafi ya centre ville niko no ivuga je rero ni bitaro byubatse ku 2000 m² divisa ma niveau atatu bikaba rero bishobora kwakira abagwayi bashobora gushika ku 130 bikaba birimo ama service menshi yo ma service ya médecine interne na ma sous service yayo ama service ya chirurgie itandukanye hari umutima hari ubwonko ariyo igiti cyo mu ngongo ari chirurgie yo munda ibyo byose ni biri muri chirurgie hariho na ma service ya pédiatrie gynécologie soins intensifs urgence ekanibindi
ivyo byose bifise abaganga banonosoye ubuhinga
yego ni bitaro bifise nk'ama baganga bashika 28 bakora muri Kira bose bize mu mahanga bose n'aba specialist bikaba bifise n'aba generalist bashika 6 n'abandi rero bitwa bafasha bacu ariyo ba infirmier abayitsonya n'abandi
mukwitije amaso inyuma mukaraba mu itangurizo bitaru gushika ubuheze imyaka irenga 2 murashaka kuvuga ko ibintu mwanishinze kurangura mwabiranguye
ego hanini ya kuko twe twuguruye haje imyaka 2 mu kwezi kwa 5 ku 2015 ni gihe giye gutari mu ngorane gikomeye murabizi byabaye muri ico gihe cha mid-2015 ico gihe rero umva niho twe twugurura ku bagwayi mu ntango kuja kwibitaro bitanguye babanza kubimenyera bakamenya ko ari ama serivisi yose mwavuze cyane cyane bakamenya ko ari ibitaro bitanazimba cyane kuko nkuko mwayivuze mu ntangamarara nuko ubutunzi bwagiye bugabanuka buke buke rero natwe tukaba twagize umugambi w'ibitaro kugira ngo bishikire abanyagihugu benshi rero ibyo twiyemeje twarabishikiriye tuko twabishikira mbere kuko ntibihagarika tubandanya tugira iyindi migambi kugura ama service icyo gihe dutanguye twari ku ma service ashika kuri 10 y'ama specialité ubunye tugeze ku ma service agera kuri 16 n'utuma tugura n'izindi nko ku mwaka uzasoza kugura service ya cancerologie ibi bita ama cancer ibyimba by'umubiri kugira ngo dushobore naho nyene kubuza abo bagenda kwirukira ubuhinga handi tuyivurire ngaha nyene urumva ko natwe dushoboye gufasha abanyagihugu ntibasubire kujya bukabarondera ubuhinga buhanitse
mwihweje kuva aho mutanguriye murabona ko igitigiri cy'abarundi baje kwivuza hanze cyagabanutse kuko bashobora kwivuza aho mu bitaro byanyukira
muntu dufite ibiharuro byinshi mugabo hari abo dukorana bahora barungika abagwayi batari bake hanze ubuhunya abo nyene twarasinya ama convention baramaze kutubwira yuko turiko turagabanura nkuko mubizi ni tugabanura bo kuri nabo kuri ngo icyo gitigiri kibe ubusa oya turagenda turagabanura peut-être tugeze kuri nka 30% tugabanura bo gihanze mu mwaka uza tugabanure nka zindi 20-30% tugende turaduza natwege ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo tuze tugire igihe tuvura tuti nuwoja muri Kenya ntacyo yoba Kenya ntacyo yoba isumbije ubu Burundi kujereke ubuvuzi
twavuze mu ntango ko ubukene bwinjiranye abarundi hoba hari nk'aba nyagihugu basanzwe badashobora kuronka uburyo gushikira ibitaro byanyu cyangwa badashobora kuronka amafaranga bari ibitaro byanyu kubera ubukene bafise abo mu bavura gute
wi mu bisanzwe hajya nuko dufise leta nyine rimwe n'imi definisha rwose yini ni wacu murazi ko mujye mu byo biteye imbere ibyo kuvura bizimbye ngaha rero icyo turiko turabona na twega abanyagihugu n'abandi abanyagihugu barabona yuko ubudafite assurance maladie cyanke mutuelle de la fonction publique bigoye kwivuza umuntu aronde akonta ku mufuko wiwe rero naho muri Afrika tugifite solidarité familiale turiko turabona yuko uko iminsi igenda ko ubuhinga bugenda buratera imbere cyane ari za scanner ari za IRM ibyo birazimbye rero kubadashobora kubadafise uburyo bwinshi turabasaba yuko bashobora kuba ari afilié bashobora kuba bafise assurance maladie ishobora kubafasha gufata mugabo nk'uko twamwe tubivuga twege ibiguzi byacu ibiciro n'ibito cyane kugira ngo dubwira umunyagihugu no maximum y'abanyagihugu bashobore gushikira ibyo bitaro badakomereje ku mufuko
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika turi kumwe na Thomas. Thomas mwiriwe neza
namahoro
ego mwitwa nde izina ry'ikirundi Thomas ego me
namahoro
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Dr. Christophe Sahabo akaba ari umuyobozi mukuru w'ibitarukira turiko tuvuga cyane cyane ku twigoro tw'abaganga eka n'abarundi ba mu ntumbero gufasha kuvura abarundi muri iki gihe hari yashobora kuba hari ingorane nyinshi zo kwivuza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego jahani nagomba mbaze ku kijyanye n'ibyo kwivuza
ego
uri kuraraba nk'abantu bari mu buhungiro bari mu gihugu urahura bafite ikibazo mu bintu bijyanye no kwivuza alo
duga ku ijambo turakumva
rero ndavuga ni ahanini uhura amareta ariyo ababize mu ruhara kuko akitaho abanyagihugu bato ugahura n'ifashanyo yige biga umenga ni inyungu z'abatware bo hejuru aho kuba inyungu z'abenegihugu bato rero navuga ni nk'amareta arakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika abanyagihugu bato ku buryo atamunyagihugu muto asindikazwa n'indwara cyangwa ngo apfe mu bijyanye no kubura iki kandi hariho ibihugu byahora bifasha igihugu kandi nkavuga ni n'abakuru b'ibihugu ba kino gihe barakwiye kuza baratahura gufashanya n'ibindi bihugu kugira ibibyo byame bikwega induru uhuru ngo kubera yamwebuye kuri iki baca bo mwansi ahubwo ajya ngo ugukebuye kenshi abakwigishije kwambara yo nibaza ko bari bakwiye kuraba atakuza bararaba ngo naka nuko yavuze ntibisa n'iby'abangwanya ngo ni umwasi wanjye bacumugira umwasi kandi yari afite iby'amari igihugu ibyo bigaca bituma bwa buzima bw'abanyagihugu bato budindira kandi byavuye kuri politike yo kudahanurwa muri make z'ikibazo cyabanye cyaricyo murakoze
Thomas ikibazo ni ikibazo gihambaye ariko muganga nibaza ko icyo kibazo atariyo tishura mugabo ko mu waje icyo kibazo nashaka mboneyeho akanya kumubaza muki gihe haratangajwe ingingo ivuga ko amafaranga y'imfashanyo yaratangwa ni shirahamwe Global Funds azohora ca muri PNUD atazoca muri leta Dr. Izo bishobora kugira ingaruka ku kuntu muronka abagwayi bahora bafashwa hisunzwe nka mituweli cyangwa ibindi bintu
oya ndibaza ivyo byerekeye byo kujera amafond aza gufasha kubyerekeye kugana ivyo twebwe ntibyo tubivuga ko kuko ivyo ni byerekeye abazera aya ma service ya gestion de fonds
nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe muronka abagwayi nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe mura abagwayi
oya ntangaruka twebwe bitubwira ku ivyo
tafite ubundi bunywa ni radio Ijwi ya Amerika Leo Calgo mwiriwe neza
Niriwe ndaramukije n'umutumire ndaramukije namwe bwe bamenyesha makuru bo ngaho ku ishwi ry'America. Muranyumva neza?
Turakumva neza mwiriwe neza. Leo Cargo irindi witwa nde?
Je ni twa Leo Cargo niyo ubu tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro.
Yego murafite kibazo murafite cyumviro.
Yego cyane cyane nashakashimire uwo muganga Dr. Sahabu ku iki cyumviro cyabo basize imbere kugira ngo barabe yuko abarundi bazingamitswe n'izinturereka zagiye zihitana uburundi kuva muri 2015 ni mu byamagara y'abantu bikaba byarasitseyo. Ariko rero ndafite amakenga makeyi nashaka ase nkunsigurira gatoyi, ndumva yuko ari nk'abaganga baba baragiye hamwe kugira ngo barabe yuko boza barafasha abanyagihugu badafise ngira ngo canke batoshobora kuza baragenda hanze kwivuza ku ngwara zimwe zimwe. Ariko ntavuga nti aha ibintu byo byaje nko gukamira mu cyogeje leta kubona yuko hamwe naho yogira kigoro kugira ngo irabe yuko izinturereka zive mu nzira, ahubwo ikivuga ati ni mugombe mureke na kare abaganga bo ngahi wacu bariko barabikora igatumuga usanga na kigoro kariko karakogwa karatumyega kabaga kanigwa mu meshi. Niyumvira yuko menga cyo bari nk'ikiyumvira cyangwa akabazo kagombye gusa nka ka politika, ariko yo mpako umuco gatoyi. Hanyuma na Rwanda mubaze turavye twumva ko ari abaganga twiyumvira yuko mbere bafisemwo n'ubuhinga mu byo byo kuvura, mbega barabona ko atatoba bagombye gushyira imbere cyo no kwita nka konkurasi cyangwa ihiganwa ataya mahera yahora ajya hanze. Abarundi bahora batwara amahera yo hanze, ariko natwe turi abaganga tubikora ukatusanga nta buhinga bari babifisemo, nta n'ivyuma bikwiye bari babifisemo. Niyumvira yuko mbaye ndashima ku ntererano cyangwa ku nyishoza kumpa saba. Murakoze ngaha ku ishwi rya Amerika.
Murakoze Leo Karagoreka. Tusabe Dr. Christophe Sahabu agerageze kwishura ibibazo byawe, nabo nyine ngo biragoye gatoyi. Duga ku ijambo Dr.
Ego murakoze cyane. Urumva hari ibyo avuze gihamya ko iki kibazo cyo cya nyuma avuga ati abo baharonda kwivuza hanze baharonda imfashanyo nkumbure ya leta, ati none abo ntibaje kugira ngo barabe ukuntu iyo mfashanyo ari boyikoresha ku bintu badashoboye. Oya, icyo yomenya yuko abaganga bose turi kumwe n'abaganga babaye forme bose hanze en Europe bafite amanota akwiye, hanyuma bafite aussi experience mbere benshi bari nigisha no muri za kaminuza muri kano karere. Donc ntawo kwemera ikintu adashoboye. Umuntu ari umuspecialiste amaze kuvurira hanze kenshi nta nkeka yuko ibyo yemeye gukora bikora. Ibyerekeye nabyo ivy'ivyuma turabifise bikwiye, meme n'ibindi mbere biguma biza kugira ngo ubwo buhinga tubandanye tubunonosora, tubandanye dutera imbere mu byerekeye ivyo kuvura abantu. Rero nta ntuzi nta igana rimwe ririmo mbere iyo leta ntifatana ubwo buryo ikibuha kira hospital. Oya, n'abantu bavuga bati kira hospital yo tuvura, reka tugende kuyitura, hanyuma natwe tukavuga tuti turashobora kubavura kandi mudatanze uburyo bwinshi atamadevize y'igihugu mukoresheje.
Kandi y'amavuriro abonetse ari menshi n'ikiguzi kiba gitoye cyane.
Ego nukuri iyo ni naho kera hospital ari initiative prive. Hari cyo ashoboye usi kugerageza nuko hari abaganga bo hanze bavuga bati dutashe burundu n'itworoha n'ivyo dukoresha, mugabo ubunye bashobora kuvuga bati ko kiribonetse reka tumere nk'abasubiri wacu dushobore kuvura mu ivuriro rifite ibikoresho bikwiye, kuko kare bavuga bati mu mavuriro ya leta hari ibyo tutahasanga. Ni nk'ibyo rero no kwishurangira ngo birafasha mu gutanga inyishu kuri icyo kibazo cya kabiri cy'uwo munywanyi wa Radio ya Amerika.
Nshuti, ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Fasil Gebeyeho wadufashije kwigiranya aya makuru. Muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edir Gwema. Tubararike ko mukanya isamuya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi tuza kubagezaho amakuru avugwa mu karere. Mukomeze muryoherwe rero n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.